Imwumve ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi wa mbere itariki 10 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2018 muri studio Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese mu biganiro byacu. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 ku mugoroba, naho mukatwumvira kuri metero 25 cyangwa 31 cyangwa 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese.
Mu mashuri ugwaruka rw'abatwa kera ntibicarana n'abandi, nari mu Burundi nawo akaca aheba ishuri akagenda. Ku no munsi biko birabagabanuka cyane mu bice bimwe bimwe.
Uwo ni Innocent Mawikizi wo mu bwoko bw'abatwa, akaba arongoye ishyirahamwe UCCD ryita ku iterambere ry'inkeho mu Burundi. Avuga ku kuntu ibintu bigenda birahinduka ku buryo abatwa bafatwa mu Burundi. Hari ejo ku munsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka, iyo nkuru hamwe n'izerekeye imikino yo gukuranamwo hagati y'imigwi nserukiragihugu ya Afrika uko yagenze mu mpera z'indwi iheze, hamwe n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Ikaze mwese. Eka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise.
Muramutse Oriana, ndamutse n'abaduteze amatwi. Igipolisi mu Bufaransa cyarahagaritse umugabo yakomerekeje abantu indwi abacumisa imbugita barimwo n'abakerarugendo babiri babongereza hari ku murwa mukuru i Paris ku mugoroba wa ku munsi w'Imana. Itorokanizo ry'amakuru rifise icicaro mu Bwongereza Reuters ku makuru rivuga ko ryakuye mu butungane rivuga ko atakigaragara kiraboneka cerekana ko ico gitero cyari citerabwoba, kandi ko uwo mugizi wa nabi ari umunye Palestina kandi akaba ari mu minwe y'ubutungane. Ayo makuru avuga kandi ko abantu bane muri abo bakomeretse babangamiwe cyane. Abantu 19 barafuye mu isanganya ry'indege muri Sudani y'ubumanuko ku munsi w'Imana ejo nk'uko byashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu. Abantu bashika kuri 22 nibo bari muri iyo ndege yari ivuye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo ku murwa mukuru Juba yerekeza mu gisagara cya Irole ni gihe yakoroka. Umunyagihugu w'umutaliyano akorera ishyirahamwe ryigenga ari mu barokotse muri iryo sanganya. Amasanganya y'indege atari make yarabaye muri Sudani y'ubumanuko mu mwaka w'2017. Ingenzi zine zarakomeretse igihe indege barimwo yakoroka iri kiriruka mu gisagara cya Wau. Na mu mwaka w'2015 abandi 36 barafuye igihe indege yakozwe n'Uburusiya yakoroka aho yari kiguruka iva ku murwa mukuru Juba. Muri Afrika kandi bihugu byo mu ihembe rya Afrika birabandanya gutorera umuti ibibazo bya kidiplomasiya bifitaniye, mu gihe ku munsi wa gatanu hatangazwa ko Eritrea na Djibouti bigiye navyo gusubira kunagura imigenderanire. Abategetsi bo muri ako karere no mu bindi bihugu bariko barigina iryo terambere mu by'imigenderanire itanga icyizere cyo kurangiza amatati, kandi byakurikiye kunagura imigenderanire hagati y'ibindi bihugu bya Eritrea n'ibihugu bya Ethiopia hamwe na Somalia mu kwezi kw'indwi. Amatati hagati ya Eritrea na Djibouti yadutse kuva mu mwaka w'2008 bafa urubibe rwa Skirmish, hasiga ubuzima abatari bake ndetse haraba n'abanyororo b'intambara ku mpande zose. Leta z'Ubumwe za Amerika, umunyamabanga mukuru wawo ni Antonio Guterres, hamwe n'ibihugu byo muri ako karere byizeye ko iryo terambere mu migenderanire bizoshikana ku mahoro azotuma hanaguka ubutunzi amahoro hamwe n'umutekano muri ako karere k'ibihugu biri mu ihembe rya Afrika. Tukiri muri Afrika, perezida wa Sudani Omar al-Bashir yarafashe ingingo yo gukura leta y'abashikiranganji 31 yongera agena umushikiranganji wa mbere mushasha, nawe agiye kugena leta nshasha izoba igiye kuhangana n'ibibazo by'ubutunzi bihanze ico gihugu byatangajwe n'ibiro byiwe ejo ku munsi w'Imana. Iyo ngingo ya Bashar al-Omar al-Bashir murambabarira yo gukura leta yose ije mu gihe igihugu cha Sudani kiri mu bibazo by'ubutunzi aho ibiciro by'ivyankenerwa mu buzima bw'abanyagihugu byaduze gushika ku bice birenga 65% kwijana ifaranga rirata agaciro. Ibibazo by'ubutunzi muri Sudani byatanguye kuja habona ubwa mbere mu kwezi kwa kane igihe umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu y'ico gihe Ibrahim Ganduru atangarije ko leta iheranye amezi y'imishahara ku bakozi bo mu bushikiranganje bumwe gukira kubw'ubukene bw'amafaranga. Ico gihe yaciye akurwa mu babanga yiwe ubutarariye. Nayishami y'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bana UNICEF rishikiriza ko ica kabiri cy'imiliyoni 4 z'abana muri Siriya aribo bashobora kuzosubira mu masomero muri uyu mwaka bitewe n'intambara hamwe no gukehanirwa kw'amafaranga. UNICEF itangaza ko mu myaka irenga indwi intambara muri Siriya imaze yatumye ica gatatu cy'amashuri mu gihugu atagikoreshwa, amwe yarasambuwe mu gihe ayandi arimwo abateshejwe izabo, ayandi agakoreshwa ku mvo z'intambara imaze guhitana abantu barenga igice cy'umuriyoni w'abanyagihugu. UNICEF ikaba ifise amakenga ko abana batiga bashobora gukoreshwa mu bitari bike nko gusunikirwa kurongorwa bakiri bato bataragira kwinjizwa mu bikorwa bya gisirikare hamwe no gukoreshwa ibikorwa biruhije mu buzima bwabo bw'abana.
Urakoze Louise ku makuru udushikirije. Ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abasango butaka ejo ku munsi wa Mungu washitse mu gihugu cy'u Burundi. Abasango butaka bavuga ko hari abarundi bamaze gutahura ko umutwa ari umurundi nk'abandi, ndetse hari naho abatwa biyunze mu mashirahamwe bagakorera hamwe n'abarundi bo mu yandi moko ibikorwa by'iterambere. Ariko kandi haracariho abarundi babakumira bakabita amazina atabereye canke rimwe na rimwe bakabahohotera. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana.
Mu Burundi abasanga ubutaka bavuga ko muri rusangi ayandi moko ariko arayeba ingeso yo kubinuba uko imyaka igenda irarengana. Inosama Wikizi umutwe arongoye ishirahamwe ICCD ishirahamwe ryita ku iterambere ry'inkewa mu Burundi aratubwira uko vyifashe muri rusangi.
Kera umutwa ntiyasangira n'abandi ariko no munsi ego barasangira, ariko ibyumviro vyabo na ubishikiriza ndi byakigwa n'ingene iby'abandi byakigwa mu mashuri ugwaruka rw'abatwa kera nibicana n'abandi nari umurundi nawo akaca aheba ishure akagenda. Ku uno munsi biriko birabagabanuka cyane mu bice bimwe bimwe.
Kaneza Kapitolina yitegurira kwinjira mu mashuri ya kaminuza avuka mu ntara ya Muyinga komine Gasogwe muri uko bw'u Burundi. Yabwiye ijwi rya Amerika ko bitamworoye kurangiza amashuri yisumbuye, ariko ku minsi yagiye irahera bagenzi biwe bigana bagiye baraheba kumwinuba.
Maze gutangura mu ishuri mu wa mbere sinisanzura mu ishuri sinumva merewe neza kubera kenshi bagenda badukumira turabatwani two kwicarana iki bintu byinshi. Saragira igihe hatane n'ishyirahamwe ryo kuturondera ifungurwa tugafungura ku ishuri. Nico gihe cari kibazo kugira turonke uwo dufungura dusangira kubera batwinuba.
Muri komine Buhiga abatwa barajijutse gushikaho bashobora kwitegurira imigambi y'iterambere. Abo batwa barashinze ishyirahamwe ryo kurima ibizinu ku mutumba wa Rudaraza nk'uko tubibwirwa na Bucinda Emmanuel umwe mu bashinze iryo shyirahamwe.
Ikizinu rero twagikunze kuko dufate nka twebwe abatwa nta mafaranga dukunda twarose ryo kugura inyama. Ibizinu rero nk'ubu n'ibyaramuka bibaye byinshi abone ko butakiri mu ntango igizinu zibironka ku bwinshi na wa mutwe yahora yimbira kurondera inyama arya azoranka izoyisomera hafi ngahanye n'imikiki.
Uwo mugambi w'abatwa wo kurima ibizinu warakuruye n'abandi barundi bo mu yandi moko nka Reveriano Ndarugiriye wo mu bwoko bw'abahutu.
Kugira binzemwo kuva tukiri bato twamye dutemberana ni nacyo gituma mu ishyirahamwe ryabo barimwo bashimye kunyizera nkajamwo kugira ngo tubane nabo nta kintu na kimwe tudafashanya.
Nabo bariko barijurukira iterambere bamwe mu batwa bo muri komine Bugenyutse bavuga ko uburaro ku batwa ari kibazo gikomeye.
Kubera urabona nk'amazu asanuwe n'amazu make benshi tuba mu nzu z'intuza z'ibyatsi nta buraro bwiza dufise turi bantu aho nikora.
Bamwe mu matwa bo mu ntara ya Ruyigi bavuga ko bafise n'ikibazo cy'amatongo yaga. Uyu ni umwe mu batwa wa mu kigwati kigwamvura komine ntara ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi.
Kibazo cy'amatongo nkuye ari ku izero kuri zero nyine ntarega uharuguru yinji kwege umuntu wese arose akabanza yitunira mu nkuko nababo bana ntibarimigwa kumbati ntibarimigwa kajumba none murabi bigene uri ku izero nkuko yotera inyumba atagatera igitoko agatera ibijumba nagakora kagori cyangwa duharage
mushira hamwe CCD yaranira gateka k'inkewa bavuga ko ikibazo c'uburaro kubatwa bakizi bakavuga ko bagiye kudodora aho hose bishoboka. Inosama wikizi arongo ICCD
tuzo semerera muri leta turazi ko leta itanga mabati itanga ibikoresho bimwe bimwe nimba bishoboka leta komine tukayitura bakabashira ku rutonde kugira nabo baronke utusakazo tuzogerageza nabo bashire ku muzika
nako kubijanye nagateka kazina muntu abatwa baracaho hotegwa mu buryo bunyuranye nkuko bivugwa na Inosama Wikizi
kandi baza kurondera abakobwa babatwakazi ngo bagiye kwivura imigongo amaze kumuvyara ko akacha mubwira ati nduzohube nukumva ko je na wewe twarahuye muravyara urumva aho na nguhotera ubuzima nikiremwa muntu hari amazi nababiri batwita bakavuga ati numuterambere umuteranzofu umudiga nyita kundi umutwa mwakugaranga kanje kabatwa ni mico yacu yamatwa kubumba kuko mu yabumba ubutuma tugumana ubucuti mbutaka n'abasogokuru bacu sasa uno munsi bari kubatukura mwivyo iryo tufatangi kumiko
abo batwa mu ntara zitandukanye bavuga ko abatwa batowe ngo baserukire mu namashinga amateka n'inkenguza amateka iyo bamaze gutogwa atakintu kinini bagaruka kubamarira iyo baje bava iyo myidogo kandi iremezwa no mwishira hamwe ICCD ibugenyuzi mu ntara Karusi Fidel Antoine Semana kugije rya America
urakoze Fidel kuri iyo nkuru
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Mu Rwanda muri indwi heze amatora y'abagize inama nshinga mateka umutwe w'abadepite yararangiye igitigiri cy'abagore bazoja mu nama nshinga mateka komisiyo y'igihugu y'amatora yari yatangaje kuwa gatatu cyaragabanutse icyo gitigiri cyavuye kuri 67% kija kuri 61%. Ubuyobozi bwa komisiyo y'amatora bwemeje ko hari abagore basavye gukugwa ku rutonde rw'abatowe amatora arangiye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Izi mpinduka zivugwa ku mubare w'abagore mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zatewe n'uko ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ryaba ryarakuye ku rutonde rwaryo bamwe mu bakandida bigajemo abagore. Komisiyo y'igihugu y'amatora yemeza ko ifite inzandiko za banyiri ubwite banditse basaba ko bakurwa kuri urwo rutonde. Mbere ari ku rutonde rwari rwashyizwe hanze kuri uyu wa gatatu rwagaragazaga ko umubare munini w'abatowe ugizwe n'abagore. Aba bagore bari bagize 67% ni ukuvuga abadepite 54 b'abagore kuri 26 abagabo. Ni mu gihe abagize inteko ishinga amategeko bose hamwe bagomba kuba 80. Uyu mubare w'abagore mu nteko wabaye nk'utangaza abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Abantu batandukanye babitangagaho ibitekerezo, bamwe bashima u Rwanda ko rukomeje kuza imbere mu ruhando mpuzamahanga mu kugira umubare w'abagore benshi mu nteko, abandi bakavuga ko uteje umugore imbere abazamuye umuryango muri rusange. Hari n'abatari bake basaga nk'ababiteramo urwenya bagatanga ibitekerezo ko n'abagabo bakwiye guhaguruka bagasaba ko uburenganzira bwabo bwakubahirizwa maze bagahabwa 30% by'abagabo bahagararira mu nteko ishinga amategeko. Amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora yavugaga ko intonde z'amashyaka zagombaga kugera kuri komisiyo itariki ya 6 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Ku mugoroba wo kuri wa gatatu bwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangazaga uko ibyavuye mu matora y'abagore yabaye itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9, yavuze ko imibare y'abagore yari yatangajwe mbere atari yo kuko hari ibyahindutse kuri lisiti ya FPR Inkotanyi. Munyaneza Charles ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo.
Iriya mibare 67 n'ibice ntabwo ariyo, cyane cyane ntabwo bari bamenye ko RPF hari abantu yari yakuye kuri lisiti kandi muri bo hari harimo abagore benshi. So iriya mibare rero yanditswe ntabwo ariyo yaba yanditse twabiberetse turategeze ko azabikosora so imibare ishobora kuba hafi iyo mwarimuvuze iyo muvuze none ntabwo ari 67 bice nk'uko byanditswe.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora iravuga ko abakandida ubwabo bari ku rutonde rwa FPR Inkotanyi aribo bayandikiye bavuga ko batakifuza kuba ku rutonde. Nta bisobanuro byinshi yavuze kuri iyi ngingo, yewe nta na kopi zabo yita ko bikwiye ku rutonde. Komisiyo yagaragarije itangazamakuru cyangwa se abaturage. Perezida wa Komisiyo y'Amatora Profeseri Kalisa Mbanda avuga ko mu gihe kitarenze icyumweru hazatangazwa urutonde ndakuka rw'abadepite, ku buryo nta muntu wakongera kuruhindura agira uwo yongeramo cyangwa ngo akure mo. Gusa akavuga ko kurwivanaho byo ari uburenganzira bw'umuntu.
Urutonde ntakuka ni ukuvuga ko banyiri ubwite batongera kuzana amabandi bashya, ariko umukandida uri kuri lisiti afite uburenganzira bwe, yaba umukandida independent yaba umukandida watanzwe na politiki uvuga ati njyewe ntabwo nkiri umukandida. Icyo gihe ntako twagira, afite uburenganzira bwe turabukurikiza tumuvanaho. Kandi amabaruwa twandikiwe n'amaparti politike yaraherekejwe n'amabaruwa ya bari abakandida bavuga ko batagikurikiranye iyo myanya.
Nyuma y'izi mpinduka, amatora y'abadepite yasojwe, abagore bakomeje kuza ku isonga bangana na 61 n'ibice 25%, ni ukuvuga abagore 49 mu bagabo 31, bose hamwe bakaba 80 bagize inteko ishinga amategeko. Ku rutonde rwa FPR nk'uko bisobanurwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, abari 10 nibivuga ko basabye kuruvaho. Mu basabye kuva ku rutonde nk'uko byatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ko bayandikiye ikaba ifite kopi, hagaragaramo ko abenshi ari abagore kandi bari mu myanya y'imbere yari kubahesha amahirwe yo kwinjira mu nteko ishinga amategeko. Gusa nta n'umwe ijwi rya Amerika ryabashije kubona mu bo twagerageje kuvugana nabo, ntibabyitabiraga kubera impamvu zitandukanye badusobanuriye. Gusa nanone izi mpamvu badusobanuriye ntitwazitangaza hano. Iyo hagira bemera kuvuga, twari kubabaza impamvu zatumye biyima amahirwe bari bahawe n'ishyaka ryabo mu kurihagararira mu nteko. Kugeza turangiza gutegura iyi nkuru, ntacyo ishyaka rya FPR Inkotanyi ryari ryagatangaje ku bijyanye n'abo bari abakandida baryo bikuye ku rutonde. Bamwe mu basesengura politiki y'u Rwanda basanga impinduka nk'izi zitunguranye zizamura ibindi bibazo kurusha kuzana ibisubizo mu mikorere ya politiki. Umubare w'ubwiganze bw'abagore mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri iyi manda nshya y'imyaka 5 si mushya mu matwi ya benshi, kuko no muri manda irangiye abagore bari ku mpuzandengo ya 64%. Abashima ubwo bwiganze basanga ari intera ikomeye ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame mu guteza imbere umugore. Ababunenga bo bakavuga ko ari uburyo bwiza yahisemo bwo gushyira mu butegetsi abantu badatinyuka kumuvuguruza mu byemezo afata.
Tukivuga kuri ayo matora y'abashinga amateka mu Rwanda, Maître Bernard Ntaganda yahoze arongoye umugambwe PS Imberakuri agahava kugwamwo, ubu uyo mugambwe ukaba uri mu nama nshinga amateka. Yavuganye na mugenzi wacu Etienne Karekezi atangura amubwira icyo yiyumvira ku vyavuye mu matora y'abadepite.
Ibyavuye muri aya matora y'abadepite bigaragaza neza ko FPR yeretse abanyarwanda ko ari rya shyaka ishaka byose ikanga byose. Ngarutse rero kuri icyo kibazo cya Mukabunani, ndagira ngo nongere mbwire abanyarwanda ko ishyaka PS Imberakuri ryagiye mu matora atari ishyaka PS Imberakuri nk'uko barizi. Iya shyaka PS Imberakuri ni ishami rya FPR iri mu matora. Byumvikane rero nk'abantu b'abarwanashyaka b'ikubitiro ry'ishyaka rya PS Imberakuri, tuzi umurongo wa PS Imberakuri aho uhagaze. PS ni ishyaka ryashinzwe rishaka kwereka abanyarwanda ndetse n'isi yose imiyoborere mibi ya FPR. Icyakabiri, rushinga ishyaka PS Imberakuri n'uwo mudamu Mukabunani ahari, twari twafashe umurongo wo kuvuga ngo tuyi ishyaka ritavuga rumwe na FPR, bityo ntidushobora na busa kujya muri forum. Nagira ngo nibutse abanyarwanda ko ishyaka PS Imberakuri ariyo shyaka rya mbere ryasabye FPR kigomba guhindura itegeko nshinga, maze amashyaka ajya muri forum hakajyamo amashyaka abishaka.
None se ku bwanyu muravuga ko ishyaka PS Imberakuri ryemerewe imyanya ibiri mu nteko ishinga amategeko atari PS Imberakuri mwe muzi, ariko niryo rizwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda ari ryo rihagarariye abarwanashyaka muvuga?
Ntabwo ari byo. Abantu cyane cyane abanyamakuru ndangira ngo nicyo kintu gishimangire numvise ha abanyamakuru harimo nabo mu radio yanyu Ijwi rya Amerika bavuga ko mu Rwanda habaye inteko ishinga amategeko irimo amashyaka ya opposition arimo PS Mberakuri genita ishami rya FPR nari yabita rya Green Party ari amashyaka ntago ari amashyaka atavuga rumwe na FPR ahubwo ni amashyaka agizwe n'abantu bishakira imyanya muri politiki ariko badashaka inyungu z'igihugu.
Ndabashimiye cyane Bwana Maitre Ntaganda Bernard ku bisobanuro muduhaye.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwanya wa sport ni mikino mu karere k'ibiyaga binini reka tuyahere mu Burundi muri za nkino zo gukurakura namwo hagati y'imigwi inserukira bihugu ya Afrika. Kuri uyu wa gatandatu umugwi inserukira gihugu w'u Burundi waranganije n'umugwi wa Gabon i Libreville kimwe kuri kimwe. Ibindi mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka arabitubwira.
Muri za nkino zo gukuranamwo hagati y'imigwi inserukira bihugu mu mupira w'amaguru muri Afrika, inkino za nyuma zizobera mu gihugu cha Cameroon muri 2019 mu mugwije u Burundi burimwo bwanganije na Gabon i Libreville kuri uyu wa gatandatu igitsindo kimwe ku kindi. Kuri uyu w'Imana naho Mali watsinze Sudani y'Epfo 3-0. Muri iryo tsinda je u Burundi burimwo Mali iri mu kibanza cya mbere n'amanota 6, u Burundi n'ubwa kabiri n'amanota 4, Gabon iri mu kibanza cya gatatu n'inota rimwe, Sudani y'Epfo ni ya kane nta nota na rimwe ifise. Tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru, ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku ndwi ya gatanu. Ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitanu kuri Stade Muyinga. Olympic Star watsindiwe muhira na Aigle Noir w'i Makamba igitsindo kimwe ku busa. Kuri Stade Prince Rwagasore i Bujumbura igihe cy'isaha umunani, Bumamuru yo mu ntara ya Cibitoke yatanye mu mitwe na Flambeau du Centre w'Igitega. Iyo migwi yanganije kimwe ku kindi. Kuri Stade y'Umurigi, Flambeau de l'Est nabo nyene wanganije na Ngozi City wo mu ntara Ngozi ubusa ku bundi. Kuri Stade Prince Rwagasore igihe cy'isaha y'icumi, Buja City wakiriye Message Bujumbura imigwi yose yo mu gisagara cha Bujumbura. Ugo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya kimwe ku kindi. Kuri Stade Byizigiro mu Rumonge, Vitalo wakiriye Le Lier yose y'i Bujumbura. Ugo rukino rwarangiye iyo migwi inganya ubusa ku bundi. Kuri Uwimana, ihiganwa ryo mu cicaro cya mbere ryarabandanije habaye inkino zitatu, zibiri i Bujumbura rundi rumwe mu ntara Ngozi. Igihe cy'isaha umunani, kuri Stade Prince Rwagasore, Rukinzo w'i Bujumbura wakiriye Kayanza United wo mu ntara Kayanza. Urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya kimwe ku kindi. Igihe cy'isaha y'icumi byagenze uko hagati ya Lidia Ridike Burundi Sport for Africa na Atletico Olympique yose y'i Bujumbura. Iyo migwi nayo nyene yanganije kimwe ku kindi. Ingozi Message Ngozi ntiwakije imbere y'abakunzi bawo kuko watsindiwe imuhira kuri Stade Urukundo n'umugwi wa Musongati wo mu ntara Ngozi ibitsindo 4-1. Kundwi igira gatanu, imigwi ikurikirana gutya mu cicaro cya mbere. Musongati uri mu kibanza cya mbere n'amanota 15, Aigle Noir uri mu kibanza cya kabiri n'amanota 18, Kayanza United uri mu kibanza cya gatatu n'amanota 7, Le Lier uri mu kibanza cya kane n'amanota 7, ubwa gatanu haza Bumamuru n'amanota 7, ubwa gatandatu hari Olympic Star n'amanota 6, Buja City uri mu kibanza cy'indwi n'amanota 6, Lidia Ridike Burundi Sport for Africa uri mu kibanza cy'umunani n'amanota 6, Atletico Olympique uri mu kibanza c'icenda n'amanota 6, Flambeau de l'Est uri mu kibanza c'icumi n'amanota 6, Rukinzo uri mu kibanza c'icumi na rimwe n'amanota 5, Ngozi City uri mu kibanza c'icumi na kabiri n'amanota 5, Message Bujumbura mu kibanza c'icumi na gatatu n'amanota 4, mu kibanza c'icumi na kane haza Flambeau du Centre n'amanota 4, mu kibanza c'icumi na gatanu hari Vitaro n'amanota 4, mu kibanza c'icumi na gatandatu ari naco ca nyuma haza Message Ngozi. Mu mupira w'amaboko nawo basketball, mu mpera z'indwi ishirahamwe ry'abakenyezi ryo kuziganya no kugurana na CCM ryatunganije ihiganwa ryo kumenyekanisha promotion a Caravio. Iryo higanwa ryitabwe n'imigwine Dynamo, New Star, Urunani hamwe na Jimkana. Kuri uyu wa gatandatu Dynamo wakuye mu ihiganwa mu ca kabiri kirangiza New Star, Urunani nago rukura mu ihiganwa mu ca kabiri kirangiza Jimkana. Kuri w'Imana habaye urukino rwa nyuma rutari rworoshe hagati ya Dynamo n'Urunani. Urukino rwagiye kurangira Dynamo itsinze Urunani ku manota 62 kuri 60. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Tuve mu Burundi tuje no mu Rwanda, mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwire imikino, umukino wabaye ejo ku munsi wa Mungu hagati y'u Rwanda na Cote d'Ivoire. U Rwanda rwatsinzwe 2-1.
Mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaraye itsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ibitego 2-1 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ni mu rwego rwo guhatanira itike yo kuzerekeza muri Kameruni mu irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha. Kuri uyu mukino w'umunsi wa kabiri mu matsinda, abasore b'u Rwanda bayobowe n'umutoza Vincent Mashami bari bahize bizeza Abanyarwanda kubona amanota 3. Batangiranye ishyaka n'icyizere cyinshi nta gihunga. Intege z'Amavubi zatangiye gucika ku munota 46 w'igice cya mbere, ubwo Cote d'Ivoire yiboneraga igitego cyayo cya mbere nyuma y'amakosa yakozwe n'umunyezamu Olivier Kwizera. Uyu yashatse kwimaringa ngo acenge umukinnyi Jonathan Kodjia kabuhariwe wo muri Aston Villa mu Bwongereza, hanyuma birangira amwambuye umupira awusunikira mu rushundura. Igice cya kabiri kigitangira, Cote d'Ivoire yahise ibona igitego cya kabiri cy'umutekano cyatsinzwe na Alemax Gradel, rutahizamu w'ikipe ya Toulouse mu Faransa. Iki gitego cyatumye inzovu za Cote d'Ivoire zizera gutahukana amanota 3 y'umunsi wa kabiri w'imikino y'amajonjora mu matsinda, ari nako Abanyarwanda bagendaga barushaho kwiheba. Ku munota 64, umukinnyi Medi Kagere yatsindiye Amavubi igitego cy'impozamarira, igitego yatsindishije umutwe ku mupira waruhinduwe na Omborenga Fitina ku ruhande rw'iburyo. Umukino warangiye nta gihindutse, ari ibitego 2 bya Cote d'Ivoire kuri kimwe cy'u Rwanda. Uku gutsindwa gusize Amavubi y'u Rwanda ku mwanya wa 4, ari nawo wa nyuma mu itsinda rya 8 ririmo kandi Repubulika ya Centrafrika na Guinea Conakry. Na mbere y'uko uyu mukino w'u Rwanda na Cote d'Ivoire uba, bamwe bakurikiranira hafi bya ruhagwe mu Rwanda bavugaga ko amahirwe yo gutsinda ku ruhande rw'Amavubi yari make.
Amahirwe navuga ko ari amahirwe makeya. Impamvu mvuga ko ari amahirwe makeya nayahe, nuko nimwe mu makipe itarigeze ikina imikino ya gicuti. Ni ukuvuga ngo ubwo iheruka gukina, ubwo yakinaga n'ikipe yo muri Centrafrika niba nibuka neza, ari nayo yadutsindiye iwayo, nta wundi mukino wa gicuti twongeye kubona. Ni ukuvuga ngo umutoza icyo gihe wari uyifite, kugeza ubu si uyifite, ni umutoza wundi mushyashya bayihaye. Nkaba nakubwira ko yarasanzwe ari umutoza wungirije, ariko amahirwe njye nkaba mbona ari amahirwe makeya, kuko aba basore tugiye gukina n'aba Cote d'Ivoire ni abasore bamenyereye amarushanwa ndetse bari ku mugabane w'u Burayi benshi. Twe rero nkaba navuga yuko abakinnyi dufite n'abakinnyi lokali n'abakinnyi basanzwe bakina inaha ngaha, nta buhanga bugaragara bazerekana nk'uko dusanzwe tumenyereye ko dushobora gutsindwa yego tuzajya mu kibuga, ariko amahirwe ni makeya.
Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka 21 irabarizwa mu gihugu cya Nigeria, aho igomba guhatana mu irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'amakipe y'ibihugu. Muri irushanwa riza gutangira uyu munsi kwa mbere rikazarangira ku itariki ya 20 uku kwezi, ikipe y'u Rwanda yahagurukanye abakinnyi 14 bayobowe n'umutoza Paul Bitok. Intego y'uyu mutoza ngo niyo kurangiza iri rushanwa ari mu myanya 3 ya mbere. Ku rutonde rw'abakinnyi b'u Rwanda harimo abasanzwe bakina mu makipe akomeye mu cyiciro cya mbere muri shampiyona ya volleyball. Muri bo twavuga nka Wilcliff Dusengimana ukina muri APR Volleyball Club na Elive Martial inkoramutima ubarizwa mu ikipe ya Reg Volleyball Club. Usibye ikipe y'igihugu y'u Rwanda, andi makipe 11 agomba kwitabira iri rushanwa rya volleyball muri Nigeria ni Nigeria ari nayo igomba kuryakira, Misiri, Tunisia, Congo Brazzaville, Chad, Burkina Faso, Guinea Conakry, Niger, Botswana, Maroc na Cameroon. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Aho ni ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri micro i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza, manyo hezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.